Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Ndabaramukije na jewe njuti bagenzi muri ko murakurikira ijwi rya Amerika muri aka gatondo. Muzindukanye na jewe Alphonse Ndayikengurukiye mu buhinga bw'ibyuma, hari uri kwaramfasha ni Jimmy. Reka duhere amakuru yo muri aka gatondo kuri ya nkuru ya wa musore yarasaba Kristo bari ko barasenga mu isengero ryitiriwe Emmanuel aho ni Charleston muri leta ya Carolina yo mu manuko, akica abantu 9 batatu nabo bagakomereka. Ababuri ababo rero kuri iyo sengero bari bashimye kwahurira kugira bibuka babo. Amanda Scott akorera ijwi rya Amerika muri ako karere yatanze inkuru ivuga ko abantu benshi baturuka mihingo yose bari mu migwi itandukanye bari baje gufata mugongo abo babuze. Bamwe mu bashikije amajambo arimwo n'akababaro bavuze bati naho byabaye gutyo ntituzokwemera ku gisagara cacu ciciyamwo imirwi. Marlene Cockle Jenkins yariko aratanga inyigisho za Bibiliya aho iryo shano ryakorwa yabwiye ijwi ry'Amerika ati ubutumwa mfise no gushimira abababanyi bacu baje kudufanya baje kudufata tubata mu mugongo, ati kandi nta kintangaje kuri bo. Abantu baba muri Charleston ati barafise igishika, barafise urukundo, barafise no gushikana ko kwinshi. Joseph Riley atwara umurwi wa Charleston, umuji wa Charleston, yemeye gutanga uburyo bwo gushigikira iyo miryango yabuze. Perezida Obama nawe nyine yagize icyo bivuga ko yagize ati ntibikwiye ko twerekana umubabaro gusa. Ati abanyamerika bari bakwiye kuja barigira ku bintu byabaye. Mu nama yikwaragirisha abatwara imiji ari San Francisco yagize ati sinshobora gufata ubwicanyi nk'ubwo nk'uko menga n'ikintu kigiye mu bindi bisanzwe. Ati dutegerezwa guhindura ingendo hanyuma tugakora tugatora umuti. Bwabaye mbere ubwa mbere Perezida Obama afatanya ubwicanyi nk'ubwo n'ikibazo cy'urukoba. Ati amacakubira afatiye ku rukoba ati n'ingese. Ati dutegerezwa kurwaniriza hamwe. Muracari ko murakwirikira I radio ijwi rya Amerika. Tubandanirize inkuru twabateguriye kandi tubabwira ko Perezida Obama ategekanya kugendera guca Ethiopia mu kwezi gutaha. Ategekanya rero kuzobonana n'abategetsi ba Ethiopia hamwe rero n'abatwara ryashiramwe mpuzamakungu ry'umwe bwa Afrika. Nkuko umunyamabanga ajejwe iby'amakuru mu ngoro kwa Perezida Obama Joseph Ernest yabimenyesheje, aho muri Ethiopia azobagiye mu nama yitwa Global Entrepreneurship Summit ihuza abagwizatunga n'abanyamitahe bakomeye hamwe n'abaserukira ibihugu n'amareta. Aho rero ngo ni kugira ngo barabire hamwe ingene ukubaho kwa kiremwa muntu ko kwisununura, ingene ubutunzi ku isi bwo kwiyongera no gusimbataza ingendo ya demokarasi hamwe rero no gukomeza umutekano muri Afrika. Mwamenya ko Perezida Obama abaye umuperezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendeye ico gihugu n'icicaro c'ishirahamwe ry'umwe bwa Afrika. Urwo rugendo ariko azorugira abanje gukubitira mu mamuko yiwe muri Kenya. Mwamenya kandi ko igihugu ca Kenya na Ethiopia vyabaye kwirumara cane igihe Amerika yariko irarwanya El Shabab muri Somalia.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi n'ijwi rya Amerika hano I Washington DC. Tubibutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, ndetse no kuri radio Inshuti ya Bose umurongo wa FM 108.3 I Kigali mu Rwanda. Kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba, mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera kwa gatanu isamane igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM. muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 za mu gitondo. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukutaronka icyo abantu bakora kugwiriye mu bakiri bato gusumba abakuze. Zimwe mumvo no kutagira uburambe no kutamenya aho baronderera akazi kuko igisata Global Development cy'ikinyamakuru The Guardian cyo mu Bwongereza kibisigura. Naho ibitigiri by'abakiri bato bitaye ishure byiyongereye muri iyi myaka iheze, abadafise ubuzi bikora ko ni benshi. Isiguro ni inyigisho zitajanye n'ubumenyi bujanye n'ikinjana tugezemwo nkuko ishyirahamwe UNESCO ni banki y'isi yose yabitohoje haraheze imyaka ibiri mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Igisata cy'uburi ni gihurumbirwa n'urwaruka kukaba nkako nikirushikana ku buzima bwiza rurondera cyo kimwe n'igihagararo cy'iteka mu by'imibano bifuza kubwo amatohoza y'ishyirahamwe Chicago Council on Global Affairs yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka uheze. Iduga ry'umurindi w'igwirirana ry'abantu cyane cyane muri Afrika byunyura kutaronka ikirubeshaho no kubura ubuzi burufatira umunsi wose nkuko icyo kinyamakuru kibandanya kibivuga. Imiliyoni 600 z'abakiri bato nibo bazobahiganiga ubuzi butarenga imiliyoni 200 muri Afrika mu myaka 10 iri imbere. Ivyo bishobora kuzotumigwirirana gintureka co kimwe nitituka mu vy'imibano ku bwa DFID igisata ca leta y'Ubwongereza kije duterambere. Ugukorana n'amashirahamwe y'abikorera ivyabo vyadugije igitigiri c'ubuzi bushingwa. Ariko rero amashirahamwe atanga uburyo natahura neza ibijanye no gukorera muri bene ubwo buzi nk'uko DFID ribandanya ribivuga. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijanye n'ingoga nke zo gukora mu gwaruka no kutaronka ibifungurwa bikwiye. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu ntara ya Ngozi. Mugenzanje Alain Ivirankunda arubaza ati hokogwa iki kugira ngo gwaruka gwijukire kugwanya inzara ngizi nyishu bamuha
gwaruka ko kubahiriza ibintu byo kutigi kujya kutaja kumarikara bakaja kukivi bagakora
kugira ngo ugwaruka gwijukire kugwanya inzara leta yaronderera akazi rugakora
ikoreye bankubu uriga ukacho wiciranga kuko ubuzu gaheze muri leta ko mukene wakujukira kuja mashira hamwe akwegereye
nimba muhira abavyeyi baba bafise akarima baragenda bakategurwa akarima naho bawariza amashuri kaburarindiriye yuko Imana yazo kwibuka nayo karonka kazi ariko ticaye
nuko nkugwaruka bagakora bakaja hamwe bakagira nk'ico no kwita ishira hamwe kugira ngo biyungunganye mu buzima buzoza bazoronke ico bifashisha
bo kwiga kugira ngo baze babe urundi bwejo kugwanya ubunebwe matukaje ubwanyu dusonze
kokora n'ingufu tukitanga nyene gose
nemukurima tugateza umwaka turonkwe bumeze neza
bashaka kurondera tubuto bakatera nka tujya bitegwa mbumva ruko bakarima
baruka goreka kugaya kazi kose baronse bakayeka kuguma bayera mu mabara
ababyeyi bakurinda kubisesagura ibyimbugwa bakareka kuza barabishora
umva n'abyeyi baba bakwiye kubyarira ku rugero
na leta ikagerageza kuza nayo ni iragabanura ibiciro.
Imiryango y'abirimizi ifise uruhara ruhambaye mu kugaburira isi ukugwanya inzara n'ubukene mu miryango. Naho biruko, itari mike iri mu banyagihugu bamerewe nabi gusumba abandi nk'uko ishyirahamwe ryita ibifungurwa ku isi FAO ryabisanze. Ugutinya kwicwa n'inzara ni intandaro yo kwemera akazi kose abakiri bato bahambije. Ingaruka ni umwimbu muke, ibura ry'uturusho no kudakingirwa mu kazi nk'uko ishyirahamwe Chicago Council on Global Affairs ibivuga. Ugukurira mu bukene no kutagira indero yo mu mashuri bigumiza abakiri bato mu bukene. Impungenge z'iryo shyirahamwe nuko ababamuka ko baguma muri bwo. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingoga nke mu gwaruka hamwe no kutaronka ibifungurwa bikwiye, tega amatwi tohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu ntara ya Ngozi. Alain Yves, ijambo ni gwawe.
Ingoga nke z'ugwaruka go mu ntara ya Ngozi mu bikorwa byo kwiteza imbere zituma rugira inzara, kukaba nkako urutari ruke gwirirwa gwicaye mu marigara gusumbya gufasha abavyeyi. Ukubura imfungurwa zikwiye ko bakiri bato kurutera ubukerebutsi buke mu gihe ruronsa akazi ko rufashije kubaho. Akarorero ni Désiré Ndikumana aba ku mutumba Kinini avuga ko intege nke yamana ziva kukudafungura gushika hage. Uyo musore w'imyaka 27 abivuga afatiye kuko rimwe na rimwe aburara ubusuma bufatiye ku kigoyi kiri mu gwaruka bwamabwibonekeje mu karere ka Gashikanwa. Didas Manirambona avuga ko ari siguro yuko namagara yabo ataba yifashe neza kuko imirima igeze gusarugwa ari yibangamiwe. Ukwiyadukiza inzara kurava kubuzi bw'ugwaruka butamara igihe kirekire. Twumvirize Berkimas Nyabenda umuyabaga aba ku mutumba Nyanza agacimbira karambi.
Nahora nkora kubera akazi kabaye karahagaze inzara nyine irabamwe. Hari umuntu umwe adasonza azimisi nicaye ngaho nta nubuzi tubona turonka.
Abagize umuryango ntibashira ingufu hamwe mu bikorwa by'uburimyi mu ntumbero yo kugwanya inzara. Peluze Iradukunda afise abana batatu wo ku mutumba Ruhongore yemeza ko uwo bubakanye amutererana ikivi kandi atakazi afise. Iyo ikaba inkurikizi y'ukutaronka umwimbu ukwiye kuko adashobora kurima umurima wose wenyene. Ukugwaragurika bivuye ku buruhe bw'utavanako kwama kwashikiye umukenyezi ari ku kivi. Eliane Nahindoreye aba ku gacimbiri Gatare atugira ko azungurirwa canke akagira umusonga. Amikoro make y'imiryango atuma itaronka imbuto zirobanuye zifasha kugwiza umwimbu wo kugwanya inzara. Twumvirize Peluze Iradukunda aba ku mutumba Ruhongore.
Zarahiba iba kubukene cyangwa imbuto dushoboye kurima ko turashoboye kurima imbuto twege turonka zikana.
Amahimiriza asaba abanyagihugu gukoresha ishaka mu bikorwa ntakurikizwa mu buzima bwa misi yose. Imvo nuko akogwa ubuzi budakwiye nkuko tubibwirwa na Berkimas Nyabenda aba ku mutumba Nyanza. Kuguyo muyaba ga ni kimenyetso cyuko amagara yabo ashobora kuzosinzikara atawubica nikanda bivuye kukubura ayandi mikoro. Ingeso yo kwinuba ubuzi buto buto iri mu gwaruka gwahejeje amashure iribonekeza. Iyo ikaba inkurikizi yiyongerekana ginzara mu miryango mu gihe amatongo yaze kubwa Gideoni Rukundo. Indongozi ziremeza ko abanyagihugu zirongoye bafise inzara ishobora kubangamira amagara yabo. Dutege yompi Pamphile Nkurunziza ajejwe ibikorwa vyiterambere muri komine Gashikanwa.
Ivyo vyose turavye abanyagihugu dufise barafise inzara birafise ingaruka mbi ku buzima bw'abantu n'ibikuriro bijanye n'ubumenyi kamuhindura mu vyiyumviro. Turaba cyane ubuzima bw'umwana nibo turaba.
Tumenyeshe ko abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bakarigwa n'ingwara zo gufungura nabi. Abazi imbere ni abana bari munsi y'imyaka 5 ku bice birenga 60% nk'uko vyemezwa n'igisata kijejwe kugwanya ingwara zo gufungura nabi muri iyo ntara. Ubumenyi buke mu itunganywa gifungurwa n'imvo yo gusinzikara ko bagize umuryango. Akarorero ni Esperance Nkunzwe n'Imana wo kugacimbira karambi avuga ko umwana wiwe yigeze kugwara kwashi kandi atasiba kumugaburira. Ugufungura rimwe ku musi gutuma ugwaruka gushira mu mugwi w'abafungura nabi. Gideoni Rukundo aba ku mutumba Kinini avuga ati
urumva sonze guhoza masonze gusinoza mugo gusa mafungura nabi naze noza ugufungura kabiri wo bikura hehe jewe nirimwe.
Ukugwiza amashira hamwe cane cane yitaho gushigikira ukubaho hamwe n'amagara meza kw'imijyango na kamugategwa indongozi z'intara ya Ngozi.
Kwijukira uburimye n'imyuga ibukomoka ko n'inkenegwa ibyo zoca mu guhindura isura mbi abakiri bato bawufise ko nkuko umugambi w'igihugu caga na wishinze urwaruka ubibona muri rusangi abakiri bato bo kwihatira ku bikorwa byo kwiteza imbere ibyo zotuma batera intambwe mu kugene babaho nkuko ishyirahamwe Africa Growth Initiative rifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibivuga. Tumenyeshe ko imigambi yo gukaririza ubwenge abakiri bato bagitangura akazi yobakira umara ibyo zocira abatari bake mu gushika ku masoko y'akazi nkuko iryo shyirahamwe ribyemeza. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingoga nke z'urwaruka n'ibibazo by'ifungurwa, tega amatwi kiyago twagiranye n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari mu ntara ya Ngozi Dieudonné Hiboneye aganira na mugenzanje Alain Virankunda.
Dieudonné Hiboneye ndabaramukije.
Ndakuramukije.
Urwaruka muraruhimiriza kumva yuko gwegwa no kugwanya ikibazo cy'inzara gatsi yago ngaha mu ntara ya Ngozi.
Turabise ikibazo cy'inzara. Urwaruka nirwo rugize ibitigiri binini usanga hanini ari amashyirahamwe y'uburimyi. Aho tumaze guhimiriza urwaruka kuja ku bikorwa usanga mu by'ukuri bitari ku kivi.
Abarimyi bamwe bamwe twaganiye baravuga yuko bataronswa imbuto zirobanuye kugira ngo bashobore kwimbura imbuto ikwiye. Icyo kibazo mukivuga kwiki?
Nivyo ingorane z'imbuto zirobanuye. Abaronga izo mbuto usanga ari bajya bamaze kumva yuko ari gukorera hamwe mashyirahamwe. Ego nivyo, hariho abana usanga bafite za ngwara zimwe zijyanye no gufungura nabi. Wa mwimbo muke mu bene gihugu umva ko hazakaba ingorane yo gufungura.
Nta ngingo mufata z'ukuri abukuru ivyo biciro bishobora kugabanwa kugira ngo abantu bashe kuronka icyo baba bifuza.
Iyo mwimbo utabonetse biragoye yuko habitegeko ryo kugabanya ibiciro abenegihugu bimbe ugasanga umwimbo wose wagiye ku masoko. Twigisha abanyagihugu yuko haragira ushobora n'usigarana uzoshobora kubaho n'abana.
Mubona yuko ibura ry'ibigega nuvuga amahangare hirya no hino byo barituma nyuma akaduka inzara.
Turiko turaba ko twobigerageza dufashijwe n'amashyirahamwe asanzwe adufasha yuko no ku bindi bitegwa byoshoboka mu gihe umwimbo tubona yuko hari umwimbo uhari ushimishije.
Arakoze Alain Virankunda kuri ayo majwi n'ibyo biganiro adushikirije. Tumira amategato kumviriza kano karirimbo kavuga kati inshuti n'amagara. Baratwumviriza ku kiganiro arikira cy'Ijwi rya Amerika. Uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijyanye n'ingoga nke z'abakiri bato no kutaronka ibyo bafungura. Rwaruka nimurambigwe, ume hafi y'amaradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wo kubaza no kurosa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana. Uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
abajeje nk'umutekano baba ariko bakora iki kugira ubwo gwaruka rwacu rushobore na cyane cyane nko mu gwaruka gubu ko tubona keshi bakunda kuba bagize amarigara
barafise uruhara rukomeye bateze imbere igihugu bunyene bakashiraho amategeko hayo guhana ahantu hose abantu bakiri bato baguriranye mu masaha y'akazi muvyeyi ahanura umwana wawe ko ni go Burundi gwejo
mbaza ndakwishura
kwa kabonye niko kugogwa nyanzara canke nabakuze bose boyigwanye
nikibazo kiraho umuntu wese abakuze bwa mbere bo bobera umuco abakiri batoya bakabahimiriza kugira ya mirima mito mito irengarenga ari amatomati kugira bifashe mugwanya iyo nzara
mbaza ndakwishura
niko kibavuga yuko munara yangutse no hari abantu benshi bafatwa n'ingwara zo gufungura nabi
mu 2013 mu ntara ya Ngozi abantu bangana 71 n'ibice 2% bakitswe no kugifungura nabi mu ntara ya Ngozi hariho igwirana ry'abantu amatongo akaga abantu bakabura ico bafungura
mbaza ndakwishura
ingaruka z'inzara kumagara y'abantu n'izi
ubwa mbere umuntu aratibira n'umuntu usanga ingwara zimubangamira kuko kwa mubiri wiwe warukeneye ifungurwa kandi ufungwa arizo zimufasha kugwanya ingwara abataka ibironse
mbaza ndakwishura
bashaka kugwanya inzara boyigwanya gute kandi ndafise n'ahantu rimwe
umuntu ashobora kuba adafise aharima kugira kugwanya inzara amenye ukuntu afungura muri uruvyo bike afise ashobora kugwanya inzara hama ikindi abantu nibakuri amaboko mu mpuzo bagwanya ubunyebwe mu vyo basanzwe bafise
rugamba rwa make nkayanje
urwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
inzara yo bishobora kwica umuntu
ego inzara irica umuntu nk'akarere n'utanga baravuga nk'umuntu afise imetero imwe n'amasantimetero 70 mu isana tugeza kuronka ibiro 70 kuvuga ko umubiri wiwe ubitse ibiro 15 bishaka kumufasha kwitunga mu mwanya taronse ibyafungura ni mu kiringo cy'ukwezi n'inusu inyuma yayo niho rero umuntu aheza gasinzikara iyo nzara ishobora guhitana ubuzima bwiwe
mbaza ndakwishura
umubiri usaba byinshi nkomeza mubiri sanganyangaburo na ntanga nguvu ashobora kuronka iyo migwi itatu bizo mutuma kuba agira amagara meza nanoneho yigwanira za ngwara zitandukanye zivunye no gufungura nabi
mbaza ndakwishura
kubera iki leta iguma iduza amakori ku bidandazo kandi bazi yuko bishobora gukwegera abanyagihugu mu nza
amakori arakeneye kugira afashe igihugu kugira gitere imbere igihugu giteye imbere n'abanyagihugu bonyine baratera imbere ariko mu bihugu biri mu nzira y'iterambere na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika ni ikiganiro gitegezwa kuba hagati ya leta n'abanyagihugu kugira bashike hagati bagaheza batanga amakori ajyanye n'ubuzima babayemo
mbaza ndakwishura
ni nkihe migambi kugira ngo bashobore kugwanya inzara kugira ngo intara ya Ngozi ntisubire kuza bwa nyuma mu bantu bafungura nabi
murana yuko intara ya Ngozi igizwe n'abanyagihugu benshi cyane rwose bakabahimiriza kubyara ku rugero ubwa kabiri mu mubiri wiwe na cyane cyane bajya bagifisha abana bakiri batoya bakamenya yuko hari ifungurwa nkenekwa umwana keneye kugira kure neza bakabigisha kurima kijambere bimbure vyinshi baheze bibafashe nabo kongereza ivyo bakeneye mu miryango ngo bafungure neza
rugamba rwa make nkayanje
ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo
mbaza ndakwishura
inzara yonona iki mu bwonko bw'umuntu
inzara ironona ibitari bike mu bwonko iyo bishitse bakasimba amasaha yo gufungura yumva ari karazungurirwa iyo umuntu atameze neza abyumvira mu mutwe rero iyo umuntu atafunguye neza yibonekeza mu bwonko bwiwe hatagishobora kwiyumvira ngo ubuzima bwiwe bushishikare neza
mbaza ndakwishura
bega inzara ku munyeshuri yamayiga irafite ingaruka
umunyeshuri murazi ko asaba gukora cyane kugira aheza atange umwimbo mwiza mu vyigwa rero yadafunguye neza nuko ubwo bwagwa nk'ubwiye ubuze byinshi ntibusuye gukora neza mbere bikibonekeza tera asubira inyuma
mbaza ndakwishura
kama twumva yuko gufungura naba ari byo bitera ingwara none n'inzara nayo itera ingwara
ibintu dufungura nibyo bidukomeza nibyo bituma umubiri wacu wigwanira ku ingwara zitandukanye rero wumve nawe udafise icyo ufungura ugira inzara ukakarigwa cyane gose n'ingwara zitandukanye n'acane cyane ibyo rero byibonekeza ku bana bakiri bato munsi y'imyaka 5 mbere n'abantu bariko barakura bari mu busaza
mbaza ndakwishura
nikuye kimurundi hari abantu benshi bagaya amaso
Joyfitani sano n'inzara iri mu banyagihugu.
Kugira amaso yacu amere neza, vitamine A irakenewe cyane gose. Afise ubasha bwo gukingira kutagwara amaso. Abanyagihugu mu gufungura nabi usanga bayikora rya bya bindi nyene usanga ya mfungurwa ndema mu biri bakenera batayironka bagaheza bagasindikana.
Muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayi gwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga kati inchuti na magara jambo abanywanyi bacu umunywanyi wacu Emmanuel Biramahire yatwandikiye ari mu gihugu cy'u Rwanda avuga ati turabashimiye cyane kuko ibisobanuro mutugezaho kuvyerekeye ubuzima bwacu kuko birushaho kudufasha no kwimenya turakengurukiye umunywanyi wacu Emmanuel Biramahire kutwandikira no kudutera intege ku kiganiro cyacu kira kuko musanzwe mubizi Kiganiro cyacu tugirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno munsi uvuga uti urupfu ni ingwara biza nka mama y'imvura bikubwiye iki
babashitse kuvuga ingwara iza utayiteguriye kandi n'urupfu ruza utagwiteguriye
bikubwiye iki
n'urupfu gushika ubwo nyine ashobora kuruzibira gwarutangire
bikubwiye iki
nashaka kubona umukobwa kamushima kamara ko ari mwiza ushikana uyumvira ibintu byerekeye agakingirizo maze kuryama nuko nyine ugasanga mugira wasidora wande kuko ni ikintu utaba witeze
bikubwiye iki
mu ncamake gisigura yuko iyo ugwaye imbere yuko ucikana ingwara ni kubwira ati ngira ndakwice
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Ala Ivirankunda yafashe gutorokanya amajwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo mushikiriza canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura kutsendike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mutwakure kuri 79 953 ubusa 74 Change kuri mirongini duni chenda amajana chenda na mirongo munani numunani amajana ndui na chumi na gatatu. Change kandi kuri mirongini duni chenda amajana chenda na mirongi tatu na kane amajana ndui na mirongi tanu nindui. Kuri mikro ngari kumana jewe Joseline Nduwayo ndabaseze yemvuga nti naho utaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejeje ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha.
Nanje Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro cy'umuziki amuramutsa inshuti n'abagenzi tutarandiriye dutangurire ku butumwa bwa Yusuf ndiho kubwayo
ugiye ku izina nitwa Yusuf ndiho kubwayo mbaye ujumbura mu Burundi muri karte y'Imerekwa bo abona gomba kutasha muri aka kanya ndifuriza gutasha ni mu My Prosperity bana nga ku Imerekwa nifuza gutasha uwitwa Nifasha Yize akaba muri karte y'Abagera atasha n'impunze Anisete bana ngaha atasha witwa Jacques batazira masaje turabana ngaha bo nka cyangwa gutasha kandi na grand frère wanje ari muri Tanzania bo nka tasha tena n'abanyeshuri bose twigana kuri Lycée Technique de Grarac mu Ngagara aba ndabivukije ko ari jewe direge wabo ndabatahije bo nka cyanasha n'umupeti frère witwa na Karutimana Bartazar bo nka ntasha n'abandi bose wabanzi kizina rya Yusufu ndio kubwayo nibagiye n'umugenzi wanje itwa Bwenza Agricole ari mu Rumonge muri aka kanya n'abandi bose bari muri Sokartie ngai Bujumbura karimo shobe kubatura ndabatura karirimbo ka Alexi ujya muri inji y'umunyarwanda Alexi nibagira indi zina giwe ariko karabaneza raza kariko kose ka Alexi karashura kwanezereza.
Okay, urakoze.
Ndaba n'amadizine za gore
indirimbo ya Alexi dusabe tuguhitiyemo yitwa Kuki Turira kaba twibaza kwiza kugushimisha.
Nakomeje kureba anzingu wanuba ubaho mu byubuzima bwo mwisi bamwe batakukene ngo gabarembeje kandabakire ntibanyurwa ibyo bafite bararira ni kuki turira kandi uwaturemye ati twitayeho kuki se areka umuntu yaremye n'amaboko ye kuki se areka umuntu yaremye n'amaboko ye turi mu Satanara dufata mazaka dushuka tugate shuka Ashaka nuryo yakwibangwa une uko yakira
America I Washington DC. Ubundi yaduteye akamo ni Furaha Hakizimana.
Ubu nitwa Furaha Hakizimana, ntuye I Kigali, nasabaga indirimbo ya Kidumu, iyo yose mwambonera nta kibazo. Hanyuma ndashaka kwitura abantu b'ishizange baba muri Kenya, hakaba harimo witwa Chris Boki, hakaba n'aba mu Rwanda hano, murumuna wanjye, witwa Imana Zayana. Alikuwa kukuza yana, nambandi zisi zangye uitkwa nafu za hawa, hanima na familia yangye usi mwuzi zangye. Hawa nite kandi nabarundi uvose mwuzi zangye, nibi vihebarimo, bakumeze kui hangana, nima muna natura njenumu hanzi umurundi.
Murakoze?
Ego.
Indi limbo ya Kidumu tuguhitie mgo yitkwa Ngwino.
Sotora Chom chokubiti no kumabuye Niruka pkangele gele Nibaza Yukwa dichakuye Shisiyo sanguliwe njene Sanguli sinze Wifumbele tuteji kigongwe Kwino Kwino senge kwino Teka kulira Yama kura moso si, moso si ma fena njendira. Kwino shenge kwino, eka kulira. Yama kura moso si, si ma fena njendira, si ma fesa gara. Wachi utu mangiri vivaso. Mukwibaza ikikuriza kandi nzi neza kwiriwe ahanini ndasanza l'urukundo ikibazo nkora mutima umuntu atokwirengagiza amituga n'amafaranga afise n'ukuba afise urukundo kakira umutima w'ubuntu umwiseye tuzobana Sosa, ikikuru n'urukundo n'ukirukoba Kwino, kwino Kwino, shenge, kwino Shenge, kwino Eka kulira musozi musozi sima fenanje ndira kwima shenge kwino reka kurira iyo nakura musozi sima fenanje ndira sima vesaragara. Nimba kufisu kwesera burukuna kwese ngwino mwigoneze kyobo ngwino
ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Jean Bosco Sengiyumva.
Eh ni twa Sengiyumva Jean Bosco nkaba ntuyi Burundi nkaba nifurije umuziki wa Mapikizoro. Sengiyumva Jean Bosco ari i Butare na Florivete Chantale Akimana ari mu Rwanda Kigali. Eh nkaba ndayifurije indirimbo ya Mapikizoro. Iyari yoyose nta kibazo ubwo iranezera nanje.
Urakoze. Indirimbo ya Mapikizoro tugwitiyemo yitwa Happiness. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Didier turi kumwe nawe nyene yaraduteye akamo.
Kote kune Didier ankabandi Kigali Kicukiro nkaba nifuza kubinchuti zanze tura indirimbo ya piste ya Vita Shekin.
Abiye bande?
Kizanje ziri mu majyaruguru mu Musanze arimo Keve akawamo Elonce akawamo Nakwizereme na Ashire abo bose bakaba bari mu mujyi wa Musanze n'abandi bari hano Kicukiro ari umukobwa bita Renée utuye hano Niboyi umurenge wa Niboyi Kicukiro n'abandi bana bose iyo ndirimbo nayo ize kubageraho kandi bashimisha.
Murakoze. Ngiyi ndirimbo Shekini ya P Square wasavye.
P Square.
Abandanya ku Ijwi rya Amerika aho muri kumwe na Fidel Niyongabo. David Ndikumana nawe nyene yarashikirije ubutumwa.
Nika Ndikumana David mbakumutanga Fide I Bujumbura. Nashaka banze nifurize abanyeshuri bose twaburanye ubu bamwe baza baramaze kuja mu mihana yabo hari na benshi baza baramaze gutakaza ubuzima ariko abakihari aho bari hose bihangane hanyuma mucyo bana karirimbo kabaremesha kitwa Mbisha mu mababa.
Zwe nande?
Karirimbwe na korale y'umunyarwanda sindayizi neza. Ego kandi turabashimira vrema turabashimira aho muri zamuturemesha turabako kwihebura ariko Imana iri imbere byose bizokunda.
Sawa sawa.
Ego namwe mugira kazi keza kuri Voix d'Amérique.
Okay. Bye.
Ego.
Ngi indirimbo mpisha mu mababa ya Tacien Titus wasavye.
Shigihe mu ntambara amahoro yuzuye nahabonera kigeragezo kirenga ikindi gihinduka umunsi sigaranye manu zandengere
bisha mu mababa nami satana tangusa nicamu muriro Kona sasha Nicha mumasi Wangia kwa taza nemana Umereza maboko Mwani nambara Nisha mumababa Nami satana tangasa Nicha mumuriro Wangia kona sasha Nicha mumasi Wangia kwa taza nemana Umereza maboko Mwani nambara
Nichicha nandu kanya Nurukundo wa mwuzi nami Bese ninzara Changwa nukufusha Nukugambani kwa Changwa senukutotezwa La chamba yu mubiri Mamu za ndengere
Nisha mumababa Nami satana tangasa Nicha mumuriro Wangie kona sasha Nicha mumasi Wangie kwa taza nemana Umereza maboko Mwani nambara Nisha mumababa Satana tangasa Nicha mumuriro Wangie kona sasha Nicha mumasi Wangie kwa taza nemana Nisha maboko Mwani nambara
muziki twahitwa bateguriye muri iki gitondo giye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa bimenye imana Aaron.
Bimenye imana Aaron nkaba indi mukibitoke cyarugombo abana cyagutasha abavyeyi banje bari mu Kayanza mama minani silivane ama nabarama majuvena ikanage newa achuboze waza kuifuruza hindi limbo yirikuwa nisha mumabawa
harugunda zaya isavje wasitua kusabi yindi
nisabia yindi
zaya isavjiyo
mwenye vuche muamira hindi limbo yimana ya iyo yosu
urakoze
sawasawamu urakoze
indirimbo y'Imana tuguhitiyemo yitwa God Will Make a Way ya Don Moen twibaza ko igushimisha ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki mugira umunsi mwiza mwese naho ubuta
See you.